Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Umuntu yararangizaga leta ikabiramukeneye, none kuri ubu siko bimeze. Ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship, ngo niduhange imirimo, ngo nitugire gute. Umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kredi? Kredi urayaka ufite ingwate? Ntayo.
Uwo ni umwe mu barangije amashuri mu Rwanda avuga ku bibazo by'akazi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Uramutse neza Aloyce, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fideli, ndabaramukije mwese mutega amatwi. Amakuru yacu reka tuyahere ku nkuru twumvise yashitse mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo, aho havugwa yuko habaye inyiganyiga ry'isi. Kuri mikro turi kumwe na mugenzi wacu Musafiri Mustafa ari mu gisagara cya Goma. Musafiri, muratwumva?
Ndabumva neza. Mwaramutse.
Mwaramutse, mwaramutse. Turumva yuko habaye inyiganyiga ry'isi muri ako karere ka Goma. Vyifashe gute?
Mbese byatangiye hari saa cyenda zo mu gicuku, ubwo umutingito wa mbere wumvikanye. Noneho hashize iminota nk'itanu, uwa kabiri nawo uratangira. Nyuma hashize hafi iminota yindi itandatu irindwi, ugaruka inshuro ya gatatu. Noneho byateye ibibazo birebire, kubera abantu bazi ko umutingito hano iyo uhari tremblement de terre bakeka ko ari ikirunga cya Nyiragongo wenda kiri kuruka. Kubera noneho nahise mpamagara umuntu umushinzwe iby'ibirunga n'umuvolkanologi bamwita Kasere Kamahinda, ambwira ko umutingito uturutse mu ntara ya Bukavu. Ambwira ko wakoze amadega, mbese iriya yakoze ibintu yasize ibintu bimwe bibi i Bukavu ni Uvira. Kuko maze guvugana n'umwe mu bantu baraho bita Ibunagana. Bunagana ni ku mupaka wa Congo na Uganda, nabo bambwira ko bawumva. None hano Goma ntabwo turamenya andi makuru, kuko mu mamagayano murareba ni mu gitondo cya cyane. Dutegereje ko bucya tuvugane n'abandi bari hirya no hino, tumenye ibindi wenda byabaye bibi biturutse kuri iyi tremblement kuri umutingito. Ariko mu munyamakuru mugenzi wacu uvuganye na uri Bukavu aho bita muri quartier Bagira, ambwiye ko hari amazu abiri amaze kubomoka yari yasenyutse. None nabwo bategereje ko bamenya ibindi byaba byangiritse kubera umutingito. Ariko mbere yaho gato hano mu mujyi wa Goma, ejo nimugoroba hari umusozi wabomotse ubwira abantu cumi n'umwe, batatu bahita bitaba Imana, batanu barakomereka, n'ubu abandi batatu ntabwo baramenya irengero ryabo, baracyabashakisha. None ntabwo turamenya neza niba umusozi wabomotse Goma ejo nimugoroba hari ibyo waba werekeranye n'umutingito wumvikanye muri iki gicuku mu rukerera rwa saa cyenda za mu gitondo.
None uwo mutigito cyangwa iyo tremblema ifise inguvu zingana gute? Muramenye inguvu ufise bimwe bita magnitude?
Bo dutegereje tugere, kuko ndi hafi y'ibiro bya ito oveje observatoire volcanologique de Goma. Ubungubu turi kuganira urareba amasaha ya hano turi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo, biragira saa moya bafunguye ibiro, nibwo turi bubaye amakuru arambuye tumenye magnitude cyangwa Richter igipimo cyayo uko yari ifashe. Cyakora twavuga ko yari ndende, kuko urareba ndi hano Goma.
Urakoze,
mupaka wa Congo na Uganda mu ntara ya Rutshuru, ni muri kilometero 100 nabo bawumvise ukomeye.
Urakoze murabandanya mudutohereza iyo nkuru. Aya makuru avugwa mu karere mu Burundi, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Thomas Pereiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi. Mu rugendo Thomas Pereiro aheruka kugira muri ako karere yaragendeye n'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ko Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu Burundi. Amenyesha kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icemeza ko hari inzira abarundi bofata, iyo nayo nuko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro vya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko babaciriye.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Ku yindi nkuru yerekeye u Burundi, ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryarasohoye raporo ivuga ko inzego za Leta zijejwe iperereza abapolisi hamwe n'imigwi y'abasore bahurikiye mu mugambi uri ku butegetsi bacura bufuni na buhoro abanyagihugu bakanatyoza agateka kabo. Mugenzi wacu Frederic Ngumbikije yavuganye na Daniel Bekele, umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch mu ntara ya Afrika. Daniel Bekele atangura yishura ku gikorwa ishyirahamwe ryiwe ryaranguye mu Burundi.
Human Rights Watch is an international human rights organization which
ati ishyirahamwe Human Rights Watch rikora itohozwa rikongera rikegeranya ibyo byatohoje ku itohozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'imirwi iyo ariyo yose. Yamara kenshi na kenshi igikorwa cyo gutohoza itohozwa ry'agateka kazi na muntu cibanda cyane cyane ku itohozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'inzego za Leta zijejwe umutekano canke rikozwe n'imirwi ikorana canke ikorera Leta. Mushyana Bekele avuga ko naho ivyo bimeze gutyo, ishyirahamwe Human Rights Watch ritica amatwi mu gihe hari n'iyindi mirwi iriko irakora ibara, kuko niyo mirwi nyene iba iriko iratyoza agateka kazi na muntu.
We don't turn complete blind eyes for abuses committed by any group.
Ati nico gituma itozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'iyindi mirwi idakorana na Leta naryo nyene tuyitohoza tukarishira abona cyane cyane mu bihugu biba biri mu ntambara. Kuvyereka ikibazo coba carabaye hagati ya Leta y'u Burundi hamwe n'umwe mu batunganije iryo tohozwa. Daniel Bekele avuga ko umufasoni Karine Terziakian yagiye mu Burundi gutohoza icyozwa ry'agateka kazi na muntu, kandi ko yaherukayo akabonana n'abatetsi ba Leta, akabonana n'abakubaguye hamwe n'imiryango y'abakubaguye. Umushyanahe Daniel Bekele aributsa kwishyirahamwe Human Rights Watch rirajwe ishinga n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu ku isi hose, kandi rikora itohoza ataruhande yegamiye.
Tukivuga kuri raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ku Burundi, Ijwi rya Amerika Service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda yaravuganye na Jean-Baptiste Baribonekeza ayoboye ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu ku vyerekeye iyo raporo. Atangura avuga ukugene abona iyo raporo.
Twe mu murwi tujejwe hano ivyo twabonye ntibitukundira kwerekana yuko ivyo Human Rights Watch ivuga byose ari vyo. Akaroro kamwe n'icucu kuvuga yuko hariho abantu benshi bafatwa n'imbonerakure hanyuma bakaja gufungwa, ntiturabibona. Icyo tukunze kubona ni uko abantu ahanini bafatwa bagafungwa n'inzego zije umutekano, kubera ko igipolisi kiba gifise ibintu kibagiriza mu bijanye n'ibintu guhungabanya umutekano canke imvururu za politike ziba ziriko ziraba. Ikindi naco nuko mu bindi tubona iyo raporo ivuga harimwo ibintu byerekana yuko urazi abantu bapfa canke bagira ibibazo byo guhohoterwa muri iyi minsi, urazi usanga bari ku mpande zose. Ni kuvuga abarwanya ubutegetsi canke abari ku butegetsi. Ibyo twabonye twebwe nuko abahohoterwa niko harimo abavuga ko bagwanye ubutegetsi harimo nabari mu mugambi uri ku butegetsi harimo akararo nkurya yicwe ku musaga buheruka hariho barya babiri bicwe mu byagira no kuvuga bari ku mpande zose harimo mbere nushaka nabajije umutekano bagi baragirwa nayo muri bibiri
none kuvyerekeye ubwo gwego gwanyu mu byo mwa mwatohoje hari icegeranyo murashika ko ico mwashitse ko mugiye mwa mwashitse ku ico cegeranyo nikihe muri make
murakoze icegeranyo cyashaka gikora kuko ntidushaka gukorera ku bintu bidakwiye turashaka kwanza kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntitwihute kwagiriza uyu canke uriya na cyane cyane yuko tuzi yuko kwagiriza umuntu icaha atakoze canke ukadoma urutoki kucaha tabaye canke ugasanga ukoresha mwakunyu aho wategerezwa ahubwo kuvuga ibintu mu buryo butuma abantu basubira kwicanwe bakavugana bakaganira kugira ngo bashobore ku kumvikana hanyuma tugarukana amahoro n'umutekano ushobora gusanga harimo ibintu bitubaka
murakoze murakoze
rero no kuvuga nta kiganye turasohora mugabo twagize itangazo kuri wa mbere ririmo hakuru hakuru ingene tubona ibintu bihagaze ikiyongera kuyo twagize ku itariki 28 kwa gatandatu ayo matangazo abiri uyasomye urabona ingene umugwi ubona ibintu no kuvuga yuko igikenewe cyane ari uko cyane cyane abanyepolitiki bo bajya bakomakomeye bo kwicara bakavugana kugira ngo ivyo bikubira bera mu makartie bishore kugabanuka
murakoze yari Jean Baptiste baribonekeza umuyobozi w'ugwego rujejwe agateka ka muntu mu Burundi yari kavuga kuri raporo ya soho no musiko wa kane n'ishirahamwe Human Rights Watch kuvyerekeye Burundi
Ehere rushaka kwenda kubyira. Kwe kutazi kurasisha inkoko. Utoke ndiri nyuma yanje koresha ubuhiri naka gafunga. Eh? Kwe kutoge manuri kure. Jumba lo sebele kenza. Yekisha na chewe kurasa.
Ije ni bichi kabane bani.
Umbi. Umbi mawe nawe. Wewe numva ko twitegurira ingwano.
Eh? Ingwano.
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nzembone.
Ubuki.
Mungu ane mu 65. Nabuza abavyeyi.
None.
Nje ndahebe ishure nja kubaka atarage. Mu 72 naho. Ingwana imfakaza ntaranagandu.
Ubuki watubaye bandi.
Ije yaje mungu ane mu 93 naho. Murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro.
Reka natwe tugwane mbere tubahure.
Ntabwo namwe mwomojeje amarire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza uko.
Tabagore.
None mugira musubire gukwega ingwano gabane banje. Mbega jewe mushaka nzokwicwa na gahinda.
Abe ndumva ko twigwa.
Nta ubona munshakira amahoro kano.
Tuzo wafa tuguhaga ma. Ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na narimwe bane banje amahoro azigara azanwa n'ingwano subitse ivyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mu ngwani
impiyo nkoho kabwa nige kurasa erega amahoro ashaje ntazi n'ibyo
nabyajega mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Yo!
Mbega ndashimawe yo.
Urabona ingene urashimawe gakibutura. Yo! Barapfuye! 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 Barapfuye!
Barundi, Barundi kazi. Twirinde ingendo yo dusubiza mu ntambara.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Mu Burundi harabantu bishwe barashwe ku ibarabara rya 15 muri quartier ya Cibitoke mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu baba muri iyo quartier bavuga ko ari abapolisi babarashe. Mu gipolisi basigura ko ari inkozi z'ikibi zarwanye n'abapolisi n'abasirikare bariko barakizura. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Oh, Aonyuki barabara ya 15 muri kati ya Cibitoke harayiciwe abagabo babiri harimo umuvyeyi n'umuhungu wabo amarira n'agahinda nivyo vyarangwa mu bajyango n'ababanyi abanyagihugu baho kujya 15 muri yo kati ya Cibitoke bavuga ko hari ku mugoroba nk'isaha 12:38 kuri uyu wa gatatu abapolisi barasa muri kati yose hanyuma abantu bamwe baca bahitano nayo masasu abandi barakomereka
Mugano mugatondo no mugatondo barimwe kuko bari bamaze kunjira mu makaritsi nyene hama asizena nusu turimo turaza turi kumwe n'umutayisi vero cyo dusanga abandi bahungu babiri nyene barimo barazanye nyo nyene barimo barataha cyo baraduhagarika ba police bari kumwe n'umusodumwe hama mu nyuma niho tumaze guhagarara cyo twumva grenade cyo numva grenade raturika maze guturika kwese cyo turahundagara tugwe hasi acha havamo mu police umwe acazana inkoho acha turasa tujyamye hasi haje guturasa acha ragenda hama mu nyuma rero none vyu mutwe mbona munaseho bakirinja ninjira mu rupangu rw'umuntu nyimvaho rw'umuntu ndarindira ko ari umuntu yo camwe barabara nanje ndabe ko kunshanga hamuhira maze kumubona niho naciyenza nshashanga hamu rupangu abanje ndababarira ati buya leta ngaha ati ngaho hapfiriye abantu batatu mugabo umwe mu yari yaguye igihumura yaravyutse acafa abantu babiri
ejo mu gitondo batambwiye kurasa mu gitondo umupolisi umwe acaza guhagarara ku ikaburimbi je nyene ndamwumva n'amatwi yanje nguno musi ndabereka afise mitraeze nguno musi ndabereka hanyuma kumugoroba sa 11 n'igice tuza twumva inkoho ziravuze papa kabirimbo bamanuka babasanze ngakwibaraba imbere y'umujyango ariko baramanitse amaboko abantu bose barabajyamitse hasi babasaba imbabazi ariko none tugire gute none abavyeyi tuzoheka amaboko none
uyu mushinga nahe yacitse ku icumu muri ico gitero atwiganira uko vyagenze nuko yashoboye kurokoka
iyi ni ekran ntabuye urusoro rwanciye ko ngaha barundashinjyana yego bari bazi ko napfuye
aba muri yo quartier basa bako abasirikare ari boboza barabacungerera umutekano
igipolisi cyaramaza abantu kandi igipolisi nimbonera kure ubu barafashe imbonera kure basigaye bazambika iteni z'abapolisi ubu abapolisi binjiye mu site baba baje kwica abantu no gusopa amatelefone y'abantu n'amafaranga rero nukuri ico twobasaba twebwe turarahiye igipolisi naco dukeneye ni tugicaka mu quartier ntabicanye baramaza abantu kandi bafise umugambi wo kumara abanyacibitoki bose n'abanyamutakura bose twe dukeneye ni muduweze abasirikare
turarushe nukuri niki gihugu
icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yaziguriye ijwi ry'Amerika ko inkozi z'ikibi zateye abasirikare n'abapolisi bariko barakizura nabo baca barivuna
icegera c'igipolisi rero kivuga yuko ivyabaye ejo ari uko ari abapolisi bashimwe n'abasirikare bariko barakizura hanyuma rero bariko barakizura niho bategwa n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bamwe twavuga ejo mu itangazo bagize iminsi batera amagrenade bongera barasa ku bapolisi muri ya makaritie yahoze arimwo imigumu ejo rero baciye batera abo bapolisi n'abasirikare bariko barakizura babatera grenade iyo grenade icirakomeretsa cane intwaza ngabe umupolisi umwe mu nyuma baca barasubira kandi barabatera n'indi grenade bongera barabarasa hanyuma rero nabo bahavuye bivuna bararasana nabo bantu hanyuma rero uno munsi mu gitondo niho abantu bagiye kuraba bahavuye basanga aho hantu hari ibiziga bibiri n'umuntu umwe yakomeretsa ariko tazi neza aho baciye mujana kumuvura
mu gihe abanyagihugu bamucibitoke bo bavuga ko abapolisi barashe abantu barengana mu gipolisi bo bemeza ko abarashwe bari inkozi z'ikibi zari zifise ibigwanisho
cha polisi babonye bari ku rubuga nuko batewe amagrenade bakongera bakaraswa umwe muri bo kandi gakomereka cyane kuguru abo rero bari bateye bari bafise ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa abapolisi tubita inkozi z'ikibi muri rusange
sawa mucibitoke gusa no muri quartier ya Buterere naho nyene hatowe ibiziga bibiri vy'abantu biboneka ko bishwe barashwe mu gipolisi badusiguriye ko ivyo biziga nabo nyene babibonye ariko ngamatoza yatanguye cegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ko ivyo biziga vyatawe aho hantu bashobora kuba ari abantu biciwe ahandi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi ry'Amerika
Mu Burundi ikibazo cha leta giha uburenganzira abana barangije amashure y'intango kuja muyisumbuye cakozwe ku bana bahungutse. Umugenduzi w'amashure mato mu ntara ya Kirundo avuga ko hitavye abana bake cyane. Avuga ko hari benshi bari batahutse bavuye iyo bahungiye baje kwitegurira ico kibazo mu nyuma bongera guhunga kubera umutekano wavuzwe kuri ko urahungabana mu mpera zindwirangiye mu Kirundo. Ni nkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mukishani Prince numwe mu bana batarenga 10 muri komine yose ya Kirundo bakoze ikibazo cha leta giha uburenganzira abana barangije igice cya mbere cy'amashure shingiro gutandukira igice cya kabiri cy'ayo mashure avuga ko kubaye ukugisubiramwo kuko icya mbere yagiciriye hagati kumvo zitamuvuye ko
byanaseko tuyikora twagira tuyikore nyine ese batangura gutera amabuye hejuru cyangwa cyatubwira ngo dusohoke dutahe tuzayikora ubundi munsi
wagiye kuyikora uvuye he mwarigeze muhunga mwahungiye
igwa mu Rwanda mama canzana mu Kirundo ngo nze kuyikorera mu Kirundo
byaroroheye kwitegura
yego
twaganiriye nande
umugisha ni prince umugisha ni prince ya
yahora yiga he
ibujumbura
kwishuri
kacye katre kofo mungagara
kubana barenga amajana 6 bahunze bari bitezwe gukora ico kibazo mu ntara yose ya Kirundo hitavye abana bari kurushi ku rugero rurengeje Jean Pierre Ntirampeba umugenduzi w'amashure mato mu ntara ya Kirundo abisigura gutya
twatwiteza abana amajana 633 mugabo hakoze baramangira 8 kuko gwintara
abo bana amajana 633 mbega nabari bahevye amashure canke nabahunze canke barava
oya ntoravanze kuko tuvanze n'abari bahevye bose hamwe bari mu 765 mugabo amajana 633 n'abana bari barahunze nibo rero twatwiteze ko akora ikibazo no munsi mugabo rero ntashe kuza bose
imvuzo bazatumye bataza gukora n'izi
uko abavyeyi babimbwiye uko abarezi babimbwiye n'abajejwe intwaro nuko umuntu uheze nko muri commune Bugabira na Busoni abana baraje kubwinshi kuko yakama bari babatekoza gukora ikibazo cyacyari nka bayigire ngaha ku mupaka wa hakurya rero kubera ibyo umutekano wahungabanye Bujumbura mu mpera z'indwi iheze waciye utuma abana basaba guhunga
abavyeyi bagize amahigwe yo kubona abana babo basubiramwo ico kibazo cya leta barashima
oya tukuri twavyakiriye neza cyane twararyohewe n'abana bararyohewe kuba twararonse kano kanya ko kongera kuronka gukora konkuru abana bararyohewe cyane bitwereka yuko umutekano ushaka kuri kuragaruka kandi bitaye abana bacu kumwe natarakoze konkuru twari twahunze kimwe n'abandi bose bahunze twumva ta mutekano ibihuha byari byinshi duhitamwo guhunga nk'uko kandi bose bari bahunze ariko ubu twarahungutse ubu twumva amahoro ariko araza niyo mpamvu twagarutse umwana arakora konkuru
ntabwo yoyo bayasimbye kugira kore ejo azoca subirayo
oya tuzogumino tuzorindira hamwe n'abandi urana n'imisiri kwiragenda neskore itangure
ikibazo cyakorewe mu bibanza 10 mu ntara yose ya Kirundo komine yose ikaba yari ifise ikibanza kimwe kiretse komine Bugabira yavuyemo abana benshi bahunze ikaba yari ifise ibibanza 4 muri ibyo bibanza 4 ku bibanza 3 akaba atamunyeshure numwe yahaserutse aje gukora ico kibazo ivyo bibanza bikaba vyari ku mashuri mato ya Kiyonza Muyange na Rugasa mu Kirundo Jean Bosco ndaruyinze ijwi rya America
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho leta y'u Rwanda ivuga ko gushika mu mwaka w'2020 izoba yubatse inyubakwa z'uburaro zizimbutse mu gisagara cya Kigali zirenga 300,000 ibi bizogegwa ko leta ibifatanije n'abikorera ku giti cyabo nibyo dushikirizwa na Assumpta Kaboyi
Ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa Kigali kiri mu bigora abafite ubushobozi buke bakorera muri uyu mujyi. Inzu yamakiciriritse yacumbikwamo n'umusore ukiri ingaragu ikodeshwa nibura 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi abarinzu kandi yubatse mu duce twasigaye inyuma mu mujyi. Nawe inzu niciriritse iri mu duce tugezweho kandi aho imiturire yavuguruwe iboneka hagati 100,000 kugeza ku 150,000. Kugeza ubu rubanda rudafite amikoro rwiganjemo abarangije amashuri babagishakisha akazi kuba mu mujyi ni ikibazo kuri benshi
mbere muntu yararangizaga leta ikabira mukeneye none kuri ubu siko bimeze uburarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhanga imirimo ngo nitugire gute umurimo ura uhanga ute ngo jya kwaka kredura yakufite ingwate ntayo
ntago kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje nibwo ubibona abari abantu benshi cyane ndetse igihe uhagera ukumva ubadekuraje ukumva nta nubwo watanga ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80.
Mu nama ya guverinoma yarayiteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yemeje amabwiriza ya minisitiri w'intebe agena ibishingirwaho n'uburyo bwo guhabwa ubufasha bwa leta mu mishinga yo guteza imbere amacumbi aciriritse aya ni amacumbi azafasha n'abaciye bugufi gutura mu mujyi wa Kigali Engineer David Niyonsenga n'umuyobozi mukuru ushinzwe imiturire muri Ministeri y'ibikorwa remezo.
Anga ufasha leta yakize gutanga ni cyangwa ibikorwa byibanze kuko umushinga w'inyubako byagaragara 30% bigenda kuri basic infrastructure. Anga hano umusanzu wa leta yemeje gutanga. Ikindi kirimo ni kuvuga ngo ni bande bazagenderwa aya mazu cyangwa aya macumbi, hagamije ko aha imishinga yose izagifashwa na leta, umuntu uzajya ubona ayo macumbi agomba kuba the first homeowner cyangwa umuntu udafite icumbi mu mujyi mu Rwanda. Ikindi nuko abari mu Rwanda birumvikana.
Abashoramari nabo basabwe gusobanura igiciro bazajya batangiraho amazu yuzuye kugira ngo badahenda umuturage, kandi leta yarabafashije kugira ngo bubake izo nyubako. Leta irateganya kugishakira ubutaka abashoramari bashaka kwinjira mu bwubatsi bw'amazu aciriritse ndetse no kubagezaho ibikorwa remezo. Umujyi wa Kigali wonyine ukeneye amazu 30,000 buri mwaka. Kuva gahunda yo kubaka amazu yatangira, amazu agera ku 300,000 niyo agiye kurangizwa kubaka. Kugeza mu mwaka w'2020, umujyi wa Kigali ubarura kuzaba ukeneye amacumbi agera ku 300,000. Minisiteri y'ibikorwa remezo ari nayo ishinzwe iby'imiturire yemeza ko aya mabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yasohotse azafasha abikorera gushora imari yabo mu myubakire y'amacumbi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Juti mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turabisozera. Yamara imbere yaho reka Aloyce Bigirimana twibutse ibyo bikuru bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloyce,
mu buseruko bwa Leta iharanira demokarasi ya Kongo mu karere ka Bukavu na Goma habaye inyiganyiga kisi. Aho hari muri aka gatondo ko kwa kane ushiru wa gatanu kubijanye n'inguvu iryo nyiganyiga ryari rifise canke ico bita magnitude nivyo nonekaye ntibiramenyekana gushika ubu. Iyo nkuru twayikesheje mugenzi wacu Musafiri Mustafa akorera mu karere ka Goma. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro aratewe mutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka kazi na muntu byifashe mu Burundi. Mu rugendo Thomas Pereiro aherukamo mu karere yaragendeye n'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu Burundi. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icemeza ko hari inzira abarundi bufata, iyo nayo nuko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro vya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko babaciriye. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ashikiriza ko ukuntu umutekano uguma uhungabana bishobora guta igihugu mu kaga tudasize inyuma intambara y'abenegihugu ishobora kwaduka. Ayo mashirahamwe avuga ivyo yisunze iyicwa rya Kome Harerimana yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine ya Kanyosha ya Bujumbura Rirari kuri wa gatatu. Pereiro amenyesha ko vyoba bibabaje mu gihe Uburundi bwosubira inyuma kandi bwariko buratera intambwe kuva inyuma yaho ingwano ihagarikiwe mu mwaka w'2005.
Njoti mwese mukunda radije bya Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro vyacu birabandanya nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.